Matayo ikigabane cy'icumi na kane. Muri icyo gihe umwami Herode yumva inkuru za Yesu, abwira abagendanyi biwe ati:
"Uwo ni Yohana umubatizi yazutse mu bapfuye, nicyo gituma ibyo bitangaza bikorera muri we."
Kuko Herode yari yarafashe Yohana akamuboha akamushyira mu ibohero ku bwa Herodiya muka Filipo mwene se, kuko Yohana yari yarabwiye Herode ati
"Ni kizira kumurongoye."
Yagomba kumwica, ariko atinya abantu kuko bamwiyumvira ko ari umuntu avugishwa n'Imana. Umunsi wo kwibutsa kuvuka kwa Herode ushitse, umukobwa wa Herode yatambira hagati ya bose anezereza Herode. Nicyo cyatumye amwemerera amurahiye ko amuha icyo yamusaba cyose. Nawe amaze koshwa na nyina aramusaba ati:
"Mera ngaha kumubeho umutwe wa Yohana Umubatizi."
Mbona umwami arijigwa, ariko ku bwa Zandahiro no ku bw'abasangira nawe abwiriza ko bawumuha. Atuma mu ibohero ngo bakize si Yohana. Bazana umutwe ku kibehe, bawuha wa mwigeme awushira nyina. Abigishwa be baraza bajyana ikiziga baragihamba, maze bajya kubikira Yesu. Yesu abyumvise arahava agenda mu bwato ajya ahantu hagahinga kwihererayo. Ishengero ribyumvise riva mu bisagara rimukurikira rijyanye inkokoro. Avuye mu bwato abona ishengero ryinshi rimutera akagongwe, abakiriza abagwaye. Bugorobye abigishwa baramwegera bati:
"Mbega hano hantu ko ari mu gahinga kandi bukaba buri ko burira, sezera abantu bajye mu mihana kwironderera y'ibyo kurya."
Yesu arababwira ati:
"Ntibarinda kugenda, nimubari mwebwe mubagaburi."
Baramwishura bati:
"Ntabyo dufise hano atari udutsima dutanu n'udufi tubiri."
Nawe ati:
"Nimubinzanire hano."
Abwira abantu kwicara hasi ku byatsi, yakira ya mitsima itanu na za fi zibiri, ararangamiza, araba mu ijuru, arabihezagira, amanyagura ya mitsima ayiha abigishwa, abigishwa bagaburira ishengero. Bararya bose barahaga, begeranya utumanyagu tw'imisigazwa twuzura ibiseke cumi na bibiri, kandi abariye barabagabo nk'ibihumbi bitanu, ukuyemo abagore n'abana. Uwo mwanya guhobera abigishwa ngo batambukire mu bwato babe barajabuka hakurya, nawe abanze gusezera ishengero. Ahejeje gusezera ishengero, aduga umusozi gusenga yiherereye. Bwagorobye ari yari wenyine gusa. Ubwato bushitse hagati mu kiyaga bari batamijwe n'imipfunda, kuko umuyaga wari ubaturutse imbere. Buri mu guca aza aho bari agendesha amaguru hejuru ku kiyaga. Abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru ku kiyaga basimbwa n'umutima bati:
"N'igihumbi!"
Bahindishwa agashyitsi n'ubwoba. Uwo mwanya Yesu arababwira ati:
"Humura, ni jewe, nimureke gutinya."
Petero aramwishura ati:
"Mushindana, asangwa ari wewe, ngarira nzahuri ku mazi."
Nawe ati:
"Ingo."
Petero yururuka mu bwato agendesha amaguru ku mazi ngo ajye aho Yesu ari. Abonye igihuhuta aratinya, atanguye kuroka aratakamba ati:
"Tabara mugenzi."
Bino Yesu agorora ukuboko aramucakira aramubwira ati:
"Yewe w'ukwizera guke, ni igiki cagukekeranishije?"
Buriye mu bwato umuyaga uraca, abari mu bwato baramupfukamira bati:
"Nukuri uri umwana w'Imana."
Bamaze kujabuka hakurya bafata imusozi mu ntara y'i Genesareti. Abantu b'aho hantu baramumenya, batumatumana ko muri icyo gihugu cyose, bamuzanira abagwaye bose, baramwinginga ngo bakore ku buyonga bw'impuzu yiwe gusa, ababukoze ko bose barakira.